azi ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari mu rugendo mu gihugu cya Misiri, hanyuma akaba yagiye aherekejwe n'abashikiranganji bashika kuri bane hamwe n'abagwizatunga hafi icumi, kugira ngo bashobore kuvugana kuri igihugu avugana na mugenzi we, abashikiranganji bavugane na bagenzi babo, mbere n'abagwizatunga bahure n'abandi bagwizatunga, kugira ngo runo rugendo rushobore kuvamo ibintu by'ingirakamaro. Mu byo rero bashoboye kuyaga uno munsi kuri ibihugu bombi, baganiriye cyane cyane ku bijyanye n'imigenderanire iri hagati y'igihugu cya Misiri hamwe n'u Burundi. Imigenderanire isanzwe ari myiza cyane, ariko bakagira bati ubu niko kajyo ko gushobora gushyira mu ngiro mbere gusinyana amasezerano yo gufashanya kugira ngo ubucuti bw'u Burundi n'igihugu cya Misiri bushobore gukomera bimwe biboneka. Rero baganiriye ku bijyanye n'iyo migenderanire yo gufashanya biciye mu buvuzi, gufashanya mu bijyanye n'inyigisho, gufashanya mu bijyanye n'abakerarugendo turisme, ibijyanye n'ugushobora gufashanya mu gutunganya imigambi imwe nk'ikiyaga cya Tanganyika n'ibindi byinshi. Rero nogira nti runo rugendo ngendo ngirakamaro, kuko mu byo basinye uno munsi hariho n'uko abafise igitabo cy'inzira diplomatique, passeport diplomatique, cyangwa igitabo cy'inzira cy'akazi passeport de service, batazosubira gukenera visa haba kuza mu gihe giputa cyangwa mu kuja mu gihugu cy'Uburundi. Iyo ni intambwe idasanzwe.
Hari ni ikibazo gikomeye cyane rwose, ikibazo cy'uruzi nire nk'uko mubizi, murazi ko urwo ruzi rufise isoko mu Burundi. Icyo kibazo cyo abategetsi bakimeze kwiki?
Icyo kibazo bagiciye ijya nino bakivuganye ari babiri, n'ukuri nta kinini vuga kuri uno mwanya uba bashitse ko gitandukanye n'ico ONU na n'Ubumwe bwa Afrika mbere n'ibindi bihugu byose bikurikirana icyo kibazo byumvira. Ni ukuvuga ko urwo ruzi nibe amazi yoshobora kubaho mu gutunganiriza abenegihugu b'ibihugu byose atawajya wangura. Nicyo bose bumvikana ko, nicyo bose bahuriza ko ayo mazi yoshobora gusahiriza abenegihugu b'ibihugu byose. Ivyo rero n'ibisanzwe.
Igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Misiri n'ibihugu bicuditse nk'uko mwabivuze, bisanzwe kandi bifitaniye amasezerano meza mu byerekeye kwivuna abansi. Ikibazo cyo kwivuna abansi cyo kivuga ko iki turazi ko u Burundi bufite uruhare ruhambaye cyane rwose mu kuja gufasha ibihugu bifise umutekano muke, aho birungika abasirikare bacungera umutekano. Icyo kibazo kijanye no gufashanya bya gisirikare cyo cyavuzwe kwi
kijyanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi igihugu cya Misiri, murabona arinze agenda ajyanye abagwizatunga hafi icumi. Ni ukuvuga ko intumbero yiwe cyane cyane ari iterambere ry'abenegihugu. Ni nabyo yashikirije mu ijambo yashikirije amenyeshamakuru, yagize ati ikingenza ikinda zifinga ni uko umunwa wose warwica ufungura umufuka wose ukaronka ifaranga. Ati rero naje kurondera abagwizatunga b'abanyamisiri ko boza kuraba no mu Burundi ko ataco boshobora kuhakorera, kuko ibyo gukora ni byinshi kandi u Burundi burorohereza abanyamitari. Nicyo rero ahanini cyaje kizanye nyine subandi umukuru w'igihugu Barisito Ndayishimiye mu gihugu cya Misiri. Ibyo bindi nabyo barafise ahandi bashobora kubiganirira, ariko muri runo rugendo ahanini icyamuzanye cyari icyo.
Igihugu cya Misiri nk'uko twabivuze ni igihugu gihambaye cyane rwose ku Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye agize urugendo rugira kane, akaba yaruvuze muri icyo gihugu. Ibyo bisigura iki?
Bisigura ko Gafuni Kabagara ubucuti ari akarenge, kuko mwokongera ko muri uno mwaka w'2021 urugendo rwa mbere arukoze mu gihugu cya Misiri. Ivyo bisigura nawe yavyivugiye mu ijambo, yagize ati mubonye ndinze nza akaba ariho ngira urugendo rwa mbere. Ni ukuvuga ko muri inshuti zishika, kandi murazi neza yuko igihugu cya Misiri cyamye gifata mu mugongo igihugu cy'u Burundi mu gihe cyane cyane u Burundi bwari bukeneye abugifata mu mugongo. Rero niho nugira ni nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagaragaje koko ko igihugu cya Misiri ari igihugu kigenzi, ari igihugu ari inshuti, kandi ko abanyamisiri n'abarundi basanzwe bashyize hamwe muri byinshi, kandi atashoboza ko basangira urugendo rwo gutsimbataza iterambere mu benegihugu bombi.
Ambasaderi w'i Nyamitwe, umukuru w'ibiro bijeje kumenyesha abakuru n'ubuhinga bwa none, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi rya Amerika.
Ndabashimiye nanje ko mwanyakuye.